Ganes.
Y Radio Izwi de América. Izwi de América llegó a escribir el ganador de Arjo, Mukiru, Nemukia, Rwanda. Murundi, Mutkumia, Kumirongo, Migufi, Ashotueva, Cometero, Chimichenda, Cometero, Minongi, Nazibiri, Murwanda, Mutkumia, Kuri FM, Jana, Nakane, Nivice, Vitatu, Mushorano, Kudukia, Kuri Facebook, la YouTube, Kuri Radio Achu, Nokuanza, Chachu Shamakuru. Wezi tatu wa kaburungu, radio ya chuvewa kaburungu koma. Mweneza nchuti mwese nangwe, wakunzi wa radio, ishuja Amerika, mulikumuna Frederick Munikija. Ikaze mwese mchigani ilo, muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwikigani wa mwisa kachwe mwisi tuye kufuga hanini kukaranga kurundi imicho na politike vya lanze kahise eka tulavuga na umuri nje tugeze mu eka tukongi tufuge no kulika zoza kigi huo churundi tulagaruka kubihe vya lanze urundi mwini kahise aho abarundi wose wawona na wavandi mwini wa mugabu mwini aho indijane za moko ni mitumba zari muziro tulavuga kandi kukundu indijane za dutse awonse rimwe bagacana mwo ba karangwa n'ubwicanyi butagira izina hamwe n'ikumirana aba kurambere baraza kusangira ivyumviro numwe mu rwaruka umuntu mbero yo kuraba ukuntu abarundi bosubira gusengera ku mugozi umwe maze n'igihugu kikaja cafata inzira iterambere irama mu kiganiro cyo munsi turi kumwe na Generose Nzogera akabari mu ntara ya Muyinga akaba kandi ari mu bakurambere mwiriwe neza Generose Nzogera
mwiriwe
murakomeye ngaho Muyinga
yego turakomeye imvura gusa ni yari nyinshi
ariko ndizeye ko itonona ibintu imirima n'ibindi
yego
turi kumwe kandi na Sylvestre Ndibanje akaba ari mu bakurambere wewe ari mu ntara ya Kirundo mwiriwe neza Sylvestre Ndibanje
mwiriwe
murakomeye ngaho mu Kirundo
yego turashimira uhora ngo
ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Dismas ni nk'abandi akaba ari mu ntara Ngozi Dismas ni nk'abandi ni umwe mu rwaruka rw'u Burundi muriyo neza Dismas ni nk'abandi
mahoro
muraho murakomeye
yego turashimira
ni byiza cyane rwose reka rero tutarinze kubatesha akanya dutanguriye kumufasoni Generose Nzogera nihweje ukuntu abarundi bari babanye muri rusange mu kihweza n'ibibazo by'indyane byagiye biraba mu Burundi ku bwanyu ivyageze nabi n'ibihe mufasoni Generose Nzogera
yego kera ibintu byari byiza cyane kera nkivuka nkiri umwana byari byiza cyane nta wandya wangura twarabana neza abahutu n'abatutsi tugasabana abageni ugabo byarahindutse sinzi ibyari byo ababihinduye mugabo ntabo bamenya bari bo mugabo twabonye yuko ibintu byahindutse koko kandi kera twanywana kabisi n'agahinyiye ndibuka yuko data na mama kera barakundana ubwoko bwose ndetse n'umutware wacu wa mbere yari umututsi twebwe twari abahutu mugabo yashikiye iwacu turamufata neza nawe ari umutware aradufata neza ntawamenye ubwoko bwiwe mbere twarabana neza mu rufasoni
ibintu byatanguye guhinduka
ryari abo baduha n'umugeni data umuramukazanje simuturutse kandi nubu turakundana nubu aradukunda igihe hahinduka akatubwikanye nta wamukozeko yagumye akingiwe ndahutu nta ari bo twebwe yagenye uko ntitwabona iby'abahutu n'abatutsi
generoza
twumva ibintu byo kwicana mu 1972
ibintu byata
baratangaye kandi twamenye burya
generoza nzogera ku bwawe ibintu byatangwe guhinduka ryari
byatangwe guhinduka mu 1972 kuko niho nari ntangwe kubona yuko ibintu byatangwe kuko niho natangura n'ukubaka nayo kera urabona aho bica umuganwa rwa gasore ntitwategere igituma bishe umwana w'umwami ntitwabitegereye twagiye kubitegera hanyuma batugiyemo bakatwigisha ibyo ari byo
none ku bwanyu madame generose nzogera ivyo vyo wabyatewe n'urwanko mu banyagihugu batasangiye ubwoko canke ivyavuye ku nivo za politike
bari basangiye ubwoko nk'abishe rwa gasore bari basangiye ubwoko n'abatutsi bamwishe hari umuhutu yamwishe aho muganwa karori yapfa bamwica ntibaciye batangura kwica n'abahutu 72 ibyo nibyo tuzi twarabyumva twarabyiboneye byinshi
ku bwanyu rero ibyane ziva kuri politike ntiziva ku moko
politike yavuye ku moko kandi bateranijwe n'abazungu b'ababiri
reka n'umushyanahe Silvestre ndibanje nawe nyine ari mu bakurambere atubwire ukuntu abona ibintu ubu indyane za politike zageze mu Burundi reka indyane z'amoko n'iz'imitumba kera n'uducire ku mayange mucaruka byari bimeze gute
njyewe ntaruka ndagutse mu 1995 urumva uno munsi ndasinze imyaka 60 ibyo ntabonye nabyo narabyumvise ariko nagomba kukumeje yuko njyewe mbona ko ibijyane zaba mu Burundi zavuye cyane cyane ku bintu bya politiki uhereye ku 1972 cyane cyane aho baganaga urubuganuro rw'igihugu rwa gasore uko yarahize kuvuga uwo mudamu uwo mupfasoni yagandaguwe n'abahutu yagandaguwe n'abatutsi bo nyine nkabo kumva bari barapfuye bya politiki bapfa ibyicaro bapfa gutwara aho rero ntibaze yuko bihereye ngaho ikaza n'72 ikaza 88 ikaza 93 byafashije intera ubundi byaciye bifata intera iyo mu moko byaciye bifata intera mu moko mugabo naho byaca mu moko bivuga yuko turemeza kandi yuko zari mbo za politiki kuko bapfa ubutegetsi ndiko ndabibona
ego mushanahe Silvestre ndibanje mwihweje ubwicanyi bwagiye baba nk'uko mwabivuze mu bihe bitandukanye mukaraba no muri iki gihe n'ukuntu abarundi basa n'abariko barahinyura ko ikibazo cy'amoko ari citwazo ika ibibazo nyakuri ari bya politike muribaza ko abarundi bazo kwikubita agashi bagakutiza gatima mbembero bakabona ko izo njyane zose ataco zivuze atari kubasubiza inyuma murafite kizero ko ibyo biriko birashika canke izo tera bigashika
ndemeze yuko biriko birashika ndabyara natanguye mbere kuko ikibazo cy'amoko kiriko kirahabwa buhoro buhoro kiriko kirahabwa buhoro buhoro kuko umuzo wa demokrasi umuzo w'intwaro rusange basigaye bajya ku butegetsi biciye mu matora ku ngimba biriko biranze kw'amoko yose usanga aserukiwe mu ntwaro usanga aserukiwe mu ntwaro mbese usanga aserukiwe mu bajejwe umutekano usanga aserukiwe ugasanga biriko biranze kuko nuvuga yuko bitakiraho ugasanga bamwe bakumira abahandi icyo gihe byatumye bamwe bakumira abandi ugasanga igihugu n'icy'abantu bamwe igihugu n'icy'ubwoko bumwe ariko muri umunzo w'intwaro rusange muri umunzo wa demokarasi njyewe ndabona yuko ibintu biriko birahinduka kuko ubutegetsi abantu baburonka biciye mu matora
mushyanahe Dismas ndi nk'abandi mwebwe mu rwaruka byinshi mubyo abo turi ku mpiyani batubwiye abakurambere ni ibintu mwagiye mwumva buhoro buhoro mbega mwebwe izo njyane nk'uko mwaronse n'akanya ko kuzumva no kuzibona mubona ku bwanyu izo njyane zifatiye ku ki ni ku moko canke ni kuri politiki
jewe mugwaruka ndaze injyane mvange cyo duhaje ko zavuye ko nk'uko bagiye babivuga injyane umwanya munini zari injyane za politiki politiki dushingiye ku moko ariko nk'uko umuntu agiye abyiga cyangwa akaraba icyo izo njyane zifatiye ku moko zaba zaravuye ko ubwa mbere ni uko abo twari kwitwa nk'imboneza z'u Burundi bakora ku nyungu za bansezankunge wo daba twitwa nk'abaje kudukoloniza abazungu niko babivuga bagaca ku mboneza z'igihugu bakabateranya bamaze kubateranya bagacabona yuko boganirwa ibyo ubuyobozi babikishije mu ngimba
nihweje ukuntu ibintu byifasha muri iki gihe mu shyanahe Dismas ni nk'abandi murafite icyizere kugwaruka rushobora gufata intumbero itandukanye n'ibyo abanyapolitiki cyane cyane sinavuga ko ari abakurambere abanyapolitiki babanjirije bari inzira bari bafashe kuryanisha Abarundi nk'uko mubivuze murafite icyizere ko urwaruka ruzofata inzira itandukanye rugafata akarorero k'abategetsi kaja no ku mu nzira y'abakurambere bari bafatanye mu nda
ego ndiko ndaraba aho intumbero y'ubutegetsi bw'igihugu bugeze ndavize icyizere cyane rwose yuko urwaruka tugiye gufatana mu nda tugasubira kubana neza nk'uko byari biri imbere y'umuzi w'abazungu aho kera abato abakuze bose bayoboka umwami atakuryara atanjyane zari zihari ibyo nkagira umwizero mfatiye kuva aho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi bugiye burabaho aho kuva mu 2005 nk'akarorero tubona yuko bitewe n'abenegihugu bashoboye kumara ibiringo byabo kuri manda ya mbere bakamarana manda kuva mu 2010 waje kugera na 2015 kugera na n'ubu akaba ari ubutegetsi bwatewe n'abenegihugu nk'uko Silivestre yagiye kubivuga tukabona yuko ubutegetsi bwahora bwiziziwe n'akagwi kamwe k'abantu ndetse ubutegetsi benshi bitirira ubw'akarere kamwe uba ari ubutegetsi buhurikiyemwo bose ubwoko bwose haba mu gisirikare hakaba mu gipolisi haba muri leta abatwa abahutu n'abatutsi bose ubu ubutegetsi buragabanganywa ndetse n'ugwaruka rimwe na rimwe baragwibuka mu igabangana ry'ubutegetsi
ndi nk'abandi Dismas nk'uko bigaragaje mu bihe bitandukanye urwaruka hari igihe bavuga ko rwakoreshwa n'abanyapolitiki ku mpande zose akamamotera urwaruka kugira ngo ntiruje nyabahururu rwame rwita ku nyungu z'igihugu eka n'iz'abarundi bose ni nkize impano mwaha urwaruka ni nkize
nk'uko mubivuze urwaruka mu njyana zose zagiye ziba mu gihugu rwagiye ari urwa mbere mu gukoreshwa amabi yose yagiye ako aba dufatiye mu bihe bitandukanye nk'2003 aho twasanga hariho imigwi y'abitwa abasande sheke hakabaho abitwa le Chicago Bears hakabaho le Sande Fete ibyo byose aho bose bakaba bakoreshwa mu guhohotera abandi agateka kazina muntu ukundi gwaruka cyangwa kaba batavuga badasangiye ibyiyumviro bya politiki oya rero jewe icyo ndibasaba ugwaruka ni uko ihuze ubwiza neza y'igihugu iri mu minwe yacu bakunda gutwitwa Burundi bw'ejo nk'ugwaruka ariko jono sinova ko turi Burundi bw'ejo ahubwo nova ko turi Burundi bw'ubu ndetse tukava ko turi na Burundi bw'ejo tumaze kuba turi Burundi bw'ubu tukaba na Burundi bw'ejo twofata yuko ugwaruka ahubwo nubamagara ko twoja hamwe tukihangira imirimo tukumva ko twofatana mu nda tugakwegana amaboko aho umwaka arashika akereka uwundi kuntu yohagera tukabandanya iterambere ry'igihugu tubaka igihugu cyacu
egome madame generose nzogera ikintu canke ibintu mwubwira abakiri bato kugira ngo bazigame ikababungabunge imico yaranze Burundi y'ubumwe kuva kera ibintu mwoba kira ku mayangere nk'ibihe byotuma abarundi eka badasubira gucana mu kumvuza politike canke z'ubwoko canke inta
cyewe uzi kuri rwaruka icyo mbona ruhanura uruhanura yuko ukora ibintu babanje kuraba kure abanje kuraba ibyo bariko barakora yuko hari aho bizobashikana heza erega imbere ni heza umugani wa nyakwigendera mukuru w'igihugu twahorana mbere ni heza ntibarare ko mbere ari heza bakore bataza barumviriza ibyabo banyepolitike babi babosha nibareke kubikurikira ibyo by'abanyepolitike babi nibakore biyumvira ati turiko turakorera igihugu turiko turubaka igihugu cyacu gitere imbere gisubire kimere neza igahambere twari tumeze neza twari twakora dufatanye mu nda ntitwabona ibyo bintu by'amoko mbere jyewe namenye yuko ndi umuhutu maze amashuri makuru hariho n'abandi twigana bo mu bundi bwoko ambwira ati ewe sinari nzi ko ndi umuhutu barakuranye nyine nk'abavandimwe nk'abavukana yagiye gututituka kubera abo banyepolitike bagiye kudushyiramo iby'amoko niho rero nirwaruka babwuka baza bararushyiramo ibyo bintu by'amoko bakaza kurwanya abo badasangiye ubwoko cyane bakaja kurwanya kandi abanyepolitike nyine nibo babibashyiramo bakaja kurwanya abo badasangiye ivyiyumviro abo badasangiye imigambwe si byose twarabyumviriza twebwe turabakera tukabona n'urudubi rukuru wewe nibagerageze kwikuramo ibyo bintu bagerageze kutumviriza basesa buyozi n'ukuri bakore bafatanye mu nda erega niho bazotera imbere niho na bimwe twavugana mu nama by'ubushomeri byose ntibizoba bikiriho nibakore nk'abikorera bareke kumviriza ibintu bitajyanye n'ibyo bariko baratumbera bakore bazi yuko aribo bariko barikorera bareke kumviriza ubuntu bw'ubusaku bareke kujya mu bintu byo kudakora bishinga kwishinga marigara ayo marigara ni mabi nayo nyine
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu kome ikiganiro muri sanga kirabandanya abatumire ni Generose Nzogera akabari umukurambere aba mu ntara ya Muhinga turi kumwe kandi na Sylvestre ndi banje akabari umukurambere nawe nyine ari mu ntara ya Kirundo turi kumwe kandi na Dismas ndi nk'abandi wewe ari mu Rwaruka akabari mu ntara ya Ngozi ikiganiro muri sanga kirabandanya namwe mushika nka Sylvestre ndibanje namwe muri mu bakurambere agace mucira ugaruka cyangwa abakiri bato kubijyanye n'imico yaranga Burundi imico aho abarundi bari bafatanye mu nda atangira neza moko eka imitumba na politike agace mucira ni nkaka
murakoze jewe n'umbirize y'uwo kongera kugira ngo anurwa rukara rurakura uko n'uruhanura nuko kuhindura ingendo bagahindura imyifato icyo twokwita mu gifaransa changement de mentalité bagume baraba ibya kahise ahubwo barabe ibya kagonza barabe ikindi nokwita mu gifaransa vision iyerekwa barabe imbere bareke kuraba inyuma bamaze guhindura mentalité bamaze guhindura imyifato bakamaze guhindura ingendo bakagendera mu makanda y'abakoze neza atari abakoze nabi kuko waba baturabira akarorero hari abanyepolitiki bakoze nabi n'abandi bakoze neza bagendeye mu makanda y'abakoze neza byoba ari byiza cyane gusumba ariko rero byibaho nashaka gushimikira cyane nda uko guhindura ingendo guhindura ibyiyumviro guhindura imyifato changement de mentalité kugira ngo bajye hamwe bakorere hamwe bakinubana bongere kandi babone imbere bagire kerekwa icyo twita vision nkuko bari benje kubivuga mu kayi babone ko imbere ari heza atari aho tuvuye muri icyo gihe iyo turabona yuko bakurikije izo mpano mbegeje kubaha ndabona yuko igihugu kizotera imbere yoba stable muramba bari yakongera gukoresha amajambo menshi y'igifaransa amaze kuba stabilite bazotera imbere babone yuko bari mu gihugu cyababyaye kandi bagikunze bongene bagikorere gitere imbere
yewe Dismas ndi nk'abandi mu minsi iheze mwaronsa karyo ko kusangira ijambo n'abakurambere icigwa mwahakuye n'ikihe ikintu cyo tuma urwaruka rwama mu nzira yo gukunda igihugu guteza imbere igihugu no kwiteza imbere reka no guteza imbere abarundi muri rusange ivugwa mwahakuye muri ayo manama reka n'izo nganda mwagize n'abakurambere ni ibi
n'izo nganda mu Rwanda twaruka kwabereye ngaha mu ntara ya Ngozi muzana twajyanye n'abakurambere bari kwadutabikanyiriza kahise kakure na kahise kahagufi baratubwiye yuko bari kwadutandukanyiriza ibyagiye biba mirongo itandatu na rimwe itandatu na gatanu bitandukanye indwi na kabiri nari n'umunani cyenda na gatatu niho hagarutse impanuro z'uko tutokuguharuka koje hamwe tukaza tuva ku marigara tukirinda abanyepolitike badusuka mu bya politike ku nyungu zabo tukaza hamwe yangi tukitunganiriza ibikorwa by'iterambere tukirinda kuja ku marigara kuko ariho bigira kunywa ibyarura mutwe bituma abanyepolitike baharanira inyungu zabo badaharanira inyungu z'iterambere ry'igihugu n'iza twebwe rwaruka kandi bakunda kuba badusanga baduhamagarira kandi kuja hamwe mu bita amakoperative kugira kaba kajyo keza yuko twokwegana mu maboko abafite uburyo buke n'abafite uburyo bwinshi baronke nuko na leta ihari ubu ishobora kudufashiriza hamwe turi hamwe ibyo biri muri bimwe twashoboye gukura mu nyigisho twahawe n'abakurambere bari badukurira tapawuri mu izo nyigisho
yego madame Generose nzogera mwavuze urwaruka mwavuze ukuntu urwaruka rwo kwigenza kugira ngo ntirujane nyabahururu nashaka ariko ndabaze ko igihe muvuze ko urwaruka rukoreshwa n'abanyapolitike bwo ku mpande zose ikintu kamuko kumotera abanyapolitike ku byerekeye urwagwabo mu kuntu urwaruka rwigenza ko ntakahe
twebwe ibyo twoterera mu byerekeye abanyepolitike bashobora guhubya urwaruka nibagerageze bihanure n'ukuri ibyo twahitiyemo byaratubabaje imitima yacu irashya n'ukuri twabishyira ku mundani tukabona ibintu bigoye cyane urabona guhubya umwana akiri muto urwaruka ukagwereka inzira itariyo nawe atabakweretse inzira mbi simbona yuko uko gukoresha gucyo abo banyepolitiki bakoresha ugaruka gucyo mbere barakwiye guhamya kuko baba ariko barica Burundi ari mu Burundi bwetu baba ariko barabwica kuko nabo uko babona abanyepolitiki bariko barabagirira babahubya babateranya n'abarundi gukora gucya koriki naho bariko barababwira gukora nabi ukuvaruka nago ruzokora ruharungisha abana babo nguko nibagaruke rero bagarukana agatima mpembero barekeye kuja barayobya urwaruka bagwereka inzira ikari no kurinda bibasabye ndabibasabye kugira ngo turuhuke twibereho mu mahoro dukore mu mahoro leta mbyeyi leta ngozi yatubona mugabo umwe wese akore nihombera azoba akuye n'ibyo bintu by'agashomeri agashomera ariko gasuzuguro ariko kwisuzuguza no kutiyemera nuko dukore dukorere ku mugozi umwe abanyepolitike rero nibagarura agatima nibasubire kugaruka bareke kuza bararuhenda ibyo mpanuye abanyepolitike kuko murabyo nimwe bica abariho n'ibintu by'inyegete gusa bariho abo batarava mu bujiji rero nk'ibyo nibabveyo ariko tuza barahenda urwaruka rwacu rega nibo turiko turasiga hano ku isi aho twagiye n'ubundi muri pasi yo ndimo kwigira ariko ngende nsiga Uburundi mbona Uburundi bwebyo buri ko buraduga ugwaruka ruko rurakora neza nkondota neza nkapfa n'inzira ntego ndasize ndasize umwana ndasize abana b'Uburundi
egome
tugira amahoro
egome umushiganahe Silvestre Ndibanje hari amakuru akunda gutangazwa eka ibirego bishikirizwa bivuga ko mu ndyane zose zagiye ziranga Uburundi ikazabaye mu myaka iheze no mu myaka iheruka zavuye hanini ku ruhara abanyapolitike bagize cyane cyane mu gutanga impanuro mbi ku rwaruka akamwotera abanyapolitike no ku mpande zose muri rusange n'akahe mushyana na Silvestre Ndibanje
murakoze akamwotera abanyapolitike nuko bogerageza bagafata urwaruka aho bakabwere ku mwondo uhumba n'ubudahumba nshaka kuvuga yuko urwaruka kandi muri urwaruka usanga harimo n'abana babo harimo abukuru babo none rero kubaha ingero ikwiye kugira ngo babone ikwiye yuko kugira ngo iyo bokurikiza kuko kenshi mu kanya twe twarabonye yuko urwaruka rwaba ibikoresho by'abanyepolitiki kugira ngo bishyikire ku nyungu zabo mugabo urwaruka rwatanguye rwatanguye kubona kure nibaze yuko rutazosubira kwemera yuko abo banyepolitike baze barabashora ku bitugu babahenda ngo fatira ibigwanisho ngo ujye ngo nikuze gutera isaka umuze gutera igihugu kandi bazi ko igihugu na kimwe natari icyana bazi ko igihugu gifungirewe mu kubasora ku icumu none rero abo banyepolitiki nibaze yuko akamuno batera kuba kudashora abana babo abuzukuru babo babereke babacishe inzira itari yo nibabereke inzira nziza ijyana ku mahoro kandi ijyana ku iterambere rirama bareke kuza barabahenda babemerera ibyo batazoshora murakoze
mushyana disimase ndi nk'abandi navuze ko urwaruka ruhendwa ariko kugira ngo urwaruka ruce ubwenge ntiruhendwe ikibanza cy'indero n'inyigisho cyoba iki
ndiko turaraba nk'uko mwabivuze n'impande zose kandi dukunze kubivuga urwaruka kenshi rukurikira abanyepolitike akenshi biba biterwa benshi babitwaza ko ari ubukene baba n'imbo z'ubukene baba barimo no kuba urwaruka kenshi ata kazi baba bafise gashobora gatuma kabafatirira babura umwanya wo kuja mu marigara aho abanyepolitike bashobora kuba babasanga mu buryo bworoshye kandi urwaruka hariho n'uko baba benshi bataba bafise inyigisho zo kuba bokundishwa igihugu so biri mu bintu bishobora kuba bituma abanyepolitike babaronka mu buryo bworoshye no kwakoresha ubungu bwabo kuko akenshi bimwe na bimwe batabahendesha babahendesha ibyo babaha bifatiye nk'ibiheruka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu.
Muribaza nk'igukora byabaje mbere, muribaza ko mu gihe ugaruka nka rwose go kwijijukira amashuri kaminuza ekarura karangiza rukaja n'amashuri y'inyuma ya kaminuza isanzwe, muribaza ko byofasha ugaruka kugira ngo ntirusubire guhendwa n'abanyapolitika?
Ego cyo kigiye genda gifite cyane gose kuko nta muntu ugutwara abantu bashobora kuba bohendwa mu buryo bworoshye, n'abantu baba batabakiye ku ntebe y'ishuri bataba babona inyungu z'igihugu bashobora kuba barindiriye cyangwa iz'igihugu cyabafashije. So abakiye ku ntebe y'ishuri benshi baraha agaciro imitahe leta iba yarabatanze ko mubwira bakurikirane izo nyigisho ku mashuri, kandi ahenshi baba baragiye baronka n'inyigisho zitandukanye bijyanye no gukundisha igihugu.
Tugarutse kuri mwebwe Madame Generose Nzogera, mwavuze mu ntango ko indyane z'abarundi ahanini zavuye ku kuntu bahenzwe n'abanyamahanga abakoloni, ariko hariho n'abantu bashaka kuvuga ko amakosa nyakuri ari ay'abarundi, kuko umuntu akoheje gukora ikibi uri umuncabwenge, uri umuntu akunda igihugu si yuwojana na nyabahororo, ibintu bigakorwa kugira ngo abarundi ntibabandanye kuronka inyigisho mbi cyangwa impanuro mbi bahawe ibintu bigakorwa nk'ibi.
Yego burya njyane yego byatangutse n'abanyamahanga kubona abazungu rega baraduteranye ugasanga bamwe barakina bimwe by'amazuru by'imbavu by'iki burya ibyo ni ukubyikuramo kandi tukaraba ibyabaye kera bibi tukabifuta, umuntu aharuba akabifuta ibyabaye kera bibi akabifuta, ibyiza akaba ari ibyo ajyamo. Nta nubwo twotera imbere tugumye mu bya kererega biragoye, ubu ni ukujya imbere tukagira amajyambere, tukajya mu majyambere nyine akwiye, tukagira intumbero nayo ibyo bya kera. Urabona hariho ababibandanya nk'abo bajya hanze atanu kimwe kibahungishije, ugasanga ngo ni mpunzi mu gihugu kinaka kandi atakintu twabonye bagiye bahunga. Erega twebwe turaheba tugatangara tweho abakera tutakivaho turi, turatangazwa cyane n'urwaruka ruhunga rugenda hanze atana kimwe ari gukurikira abo banye politike n'abantu baba barimo baza guhenda urwaruka
aho ariko aho mufasoni Generose Nzogera mufatiye muri mu Kivunga, kuko abarundi bafashe ingingo yo guhunga igihugu kenshi na kenshi haba hari imvo, niba hari barya n'abariya bashobora kuba bahunze kumva za politike muri usanzwe umurundi arinda ahunga aba afite ikintu kimuhungishije, kandi hariho n'ibyashyite mu Burundi reka abarundi nk'uko twabivuze baracanamo.
Ubu nta mwene haratekanye, turabona abakiri bato turabaha impanuro benshi barumva barakurikira bakajya mu bintu birabuza kuza baragira ibintu bikarize, ubu ni byiza cyane biriko biraga none twabahanura yuko bagumye inzira nziza.
Mushikirani Silvestre ndibanje, hari amakuru atangaza bavuga ko abarundi bahenzwe n'abakoloni, ariko ayo makuru ntiyemerwa na bose kuko abarundi n'abashinga ntayo bashyitse iyo bakoze amakosa bakwiye kwiyemanga ntibashire ku banyamahanga. Ibintu mwibaza byakorwa kugira ngo abarundi ntibasubire kuronka amakuru iyo shambi eka zibatuma bacanamwo, ibintu byakorwa kugwanya n'ibi
uko ndabibona bavuga ko babeshya cyangwa batabeshye mugabo yewe abo iyo shambi ziriho abose abanyepolitike bariho, ko abo banyepolitike iyo bari kubararondera inyungu zabo hari ubwo hari ababosha ngo tabwizira niyishika, kumbe hari n'ubwo baba barangiye inzira idashika ari kuba igihugu gusa. Rero uvuze ngo abanyamahanga ngo barababeshyira ngo kumbure ngo nta kuboko bafite muri ibyo bintu bifite Burundi, njye nibaza yuko atari byo kuko nabo nyine barabifite uruhara.
Ariko naho uba bafite uruhara Mushyirani Silvestre ndibanje, uruhara rwa nyuma nungo abarundi bemera izo mpanuro icokorwa kugira ngo abarundi bemere impanuro mbi niki
ibyo biroroshye kandi birumvikana nukubima matwi ukabona yuko arabaza kubafasha gusambura igihugu atarabaza kubafasha kutubaka ama barundi bonye n'ubwabo akaba ari bo bagerageza gutora ingorane gutora umuti ingorane z'ibazo bafite
bakunzi baradijwe ijya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu VOA akaburungu kome ikiganiro muri sanga kirabandanya abatumire ni Generose Nzogera akabari umukurambere aba mu ntara ya Muhinga turi kumwe kandi na Sylvestre ndi banje akabari umukurambere nawe nyine ari mu ntara ya Kirundo turi kumwe kandi na Dismas ndi nkabandi wewe ari mu Rwaruka akabari mu ntara ya Ngozi ikiganiro muri sanga kirabandanya tubaze kuri mwebwe mushya na Dismas ndi nkabandi hari makuru avuga ko eka yatangajwe n'umufasoni Generose Nzogera avuga ko mu gihe demokrasi yotsimbatara izo ndyane zose zorangira ariko umuntu yihweje kuva urundi gutangwa inzira ya demokrasi ahubwo ubwicanyi gusa n'ubwiyongereye bwarabaye mu gihe 1993 na 1994 eka no mu bihe 2015 aho igihugu cyari mu nzira ya demokrasi muri baza ko demokrasi ishobora kurangiza indyane ziri hagati y'abarundi
murakoze kunyongera kanya mubuze yuko inzira ya demokrasi idoba nk'uko Generose yagiye abivuga yuko igihe yotsimbatara mu gihugu yuko dushobora kugabanya indyane n'impfu dushobora guturuka muri demokrasi ariko rero tuko twaraba ibiharuro nk'uko abahinga bagenda abashakashatsi bagenda babitanga urabona kiretse 93 habaye amatora kuritora indongo ziciye muri demokrasi mu nyuma bigakurikira kudeta yatewe n'akagwi kahenzwe n'abanyepolitike cyangwa k'abadakunda igihugu nibwo bwitahitse ubu dushobora kubona ko bwabaye bukurikiye inyuma y'amatora mu bihe bya demokrasi ariko turavye ibyabaye muri 2015 umuntu avuze ko muri 2005 aho twasubiye abarundi kucha mu nzira za demokrasi mu kwitorera indongozi tuko twara umuntu avuze yuko haba hagiye hapfa abantu benshi akaba imvururu nyinshi umuntu yoba ko umuntu yabashikuje uwo kuva 2015 nubwo nibadako abashobora kuba bavuga yuko abantu baba barapfuye cyane gozi yuko aba bantu nabo ba bantu nyine baba bashaka kuturira igihugu kugishakoze igihugu mu makungu ahubwo inzira ya demokrasi nuko abandi bagiye babivuga ni kimwe mu bishobora gutorera inyishu injyane zitera ziva hagati y'abanyepolitiki kuko iyo bahaye uburenganzira abenegihugu bakitorera abanyepolitiki ahubwo bahamagarirwa kwemera ibyavuye mu matora bagashyira aho abenegihugu bashyize bakareka gushaka kwihagira ubutegetsi nk'uko twabibonye byabaye 93 aho wari yarushijwe yacyakoye amayeri yose yica bica wari yatowe kugira bikunde bishobora kumusubirira rero tuko twaraba inzira ya demokarasi ni kimwe gishobora gutuma umutekano amahoro n'umutekano n'iterambere rirama bishobora guhangama mu gihugu cyiza cyacu cy'u Burundi.
Amakuru ko wari yatsinzwe ariwe yaciye agaruka kicisha uwari ku butegetsi, ayo n'amakuru kiri mu manza ataratohozwa. Ibyo bintu ngaha ntibyo bishobora kuzemanga kuri radio y'Ijwi ry'Amerika, ariko nashaka mbaze kandi na Madame Generose Nzogera asubira twibutse uhara rwa demokrasi eka mu gutsimbataza amahoro no mu iterambere ry'igihugu.
Uruhara rwa demokrasi gutsimbataza amahoro no kuri demokrasi yaje ikenewe. Yego, amahoro acaca icatubona amahoro kuko umwe wese akora akurikiza ibyiringiro byiwe byubaka bidasambura igihugu. Usanga ibyo bintu ari byo biriko birakura ibyo byose bibi byabaye mu gihugu kugira ngo bize bisubire, tugasha twibera mu mahoro dukora twibera mu mahoro n'ubuzaruka mbere rugaca rukurikira rukadukurikira rukabona ibintu abakuze bagiye barakora. Ati natwe twibigane bajya dutera imbere nkabo dutera imbere nk'umuzinga. Yego, ibyo birahagije.
Yego, namwe mushyanahe Sylvestre Ndibanje, mu makuru yatangajwe mu bivyimbe mwashikirije mwavuze ko demokrasi ifite uruhara ruhambaye cyane rwose mu gutsimbataza amahoro eka no mu gutuma igihugu iterambere, ivyo ni ibintu namwe mwemanga?
Jewe ndabyemera cyane, ndavuze yuko demokrasi ari imwe mu nyishu zishobora kuzana amahoro, amahoro nawe akabyara iterambere rizamba, kuko amatora abaye abantu bagahiganwa badahezanyayo, hanyuma abatsinze bagatwarira bose, abatsinzwe ntibatsindeho. Bibaza yuko amahoro ashobora kurama hanyuma n'iterambere rigakurikira.
Egome mushyanahe Dismas Ndibanje muri mugwaruka hari abadusangikiganiro muri aka kanya batangaje ko indyane nk'uko bazitohoje kuva bakiri bato babonye ko ahanini zavuye ku bantu bashaka gukumirana ku bwanyu. Ikibazo cyo gukumirana mu Burundi cyorangira gute n'icyaba kikihari gushika?
Nkuko bavuze ko injyane zagiye ziva mu gukumirana, icyo hoya twebwe mu gwaruka tubona yuko icyo kibazo kuyereka ihave ni uko umwenegihugu wese yobona ko igihugu ari iciwe, mu gihe yoba ashaka guhiganirwa ubutegetsi yuko yoca mu nzira zemewe n'amategeko bakamuha uburenganzira akahiganwa. Amaze guhiganwa yashikiriza ibyiyumviro byiza bya politike abenegihugu babona yuko ari ibyiyumviro bizobashikana imbere bizokubaka igihugu, bamuhunda amajwi abatashoboye kuba batsinda amatora bagashyira ahi ntayigize, hanyuma bagagaba ubutegetsi bugahererekanwa batagize gukumira ubwoko ubucanke buriya igitsina cyangwa kiriya bakanganisha mu butegetsi bivaye nk'uko ibwiriza shingiro bivuga, bagahererekanya ubutegetsi biciye mu kumvikana bidafite mu ngimba. Icyo turabona yuko ari kimwe tushobora gutuma injyane zihagarara mu gihugu, igihe abenegihugu bo twese twokuva ko igihugu ari cyacu, kandi ko watsinze yatsinze ku nyungu ze kubera imigambi yashyize imbere izoshobora kubaka igihugu bigashikana ku iterambere rirama. Ibyo nizo tubona yuko mu Rwanda, nizo tubona yuko byoshobora gutuma injyane zigabanuka. Murakoze.
Murakoze mushyanahe Dismas Ndibanje. Mu gusozera nashaka namwe mutubwire ukuntu ikibazo cyo gukumirana cyoranduranwa n'imizi haba mu gwaruka canke mu banyapolitike eka mu Barundi muri rusange.
Uko ndabibona kugira ngo ibyo kumirana bihabye biranduranwe n'imizi nuko nkuko nari navuze na kare, ubutegetsi bugiye burahererekanwa urahererekanywa biciye mu mategeko biciye uko ibwirizwa shingiro ry'igihugu ribivuga ntihagire uwurica ku ruhande iyo nibaza yuko atawugiye araca n'amategeko atawugiye araca kubiri n'amategeko ahari mu gihugu iyo nibaza yuko ikubirana yoranduranwa n'imizi kuko umwe wese wabona ko aserukiye mu nzego wabona ko aserukiye mu nzego haba hashinze uri cyangwa uriya bwirizwa shingiro rirerekana neza inde ubutegetsi bwabanganywa biciye mu bwoko biciye guserukirwa mu bakenyezi biciye guserukirwa mu nzego izo arizo zose rero mubaze uko inzego mu nzego zose abafundi bose baserukiwe bikwiye bakabibonamwo nibaza yuko izo ngorane izo njyane zoranduranwa n'imizi muri gihugu cyacu.
Madame Generose Nzogera, mu gusozera ikiganiro nashaka mutubwire ukuntu Uburundi mwifuza bwo bumeze muri iki gihe, mwabonye byinshi muri kahise, mwavuze ko mwabonye aho Burundi bwari Uburundi bw'amata n'ubuki, aho abarundi bose barabavandimwe. Uburundi mwifuza muri iki gihe bwo bumeze gute?
Uburundi biriko biragaruka, niko biriko biragaruka, si kimwe n'ibyo twabonye injyane zitanguye. Ubu biriko birahava, ubu biriko biraza neza. Tubandanye dusomera ku mugozi umwe. Ubu biriko biraza, biriko biraza, kandi turabona yuko bizoteba biza rwose, kandi ibyahaho ibiri mu njyane byose biriko birafudika. Abanyagihugu bariko barabona kure, kera ntibabona. Babwirwa n'iki nija niyo politike bakirukangayo. Rero ubu babanza gutahura bakaraba. Ubu rero ibintu biriko biraboneka yuko biri ku nzira. Ikintu sinziko ndabesha, niko biri. Namwebwe murabibona, ababa ubwo rwaruka nyine murabona yuko bitakiri nka kera ka gihe abanyepolitike mu myaka iheze baza barabahenda biruka mu mabarabara bacurira imituga bagira gute. Ubu nta na kimwe, turabona yuko biriko biraza, kandi bizocura haba babuzuru ngaha mu gihugu cyacu.
Namwe
tugira amahoro.
Murakoze. Namwe Silvestre Ndibanje, Uburundi mwifuza muri iki gihe bwoba bumeze gute?
Murakoze. Ibyo Uburundi mwifuza muri iki gihe cy'Uburundi bw'ejo, Uburundi bwa hirya y'ejo, ni Uburundi burimo amahoro n'amahonda nk'uko bayivuga mu Kirundi. Uburundi mwifuza ni Uburundi abantu abenegihugu bubana mu mahoro. Uburundi nifuza ni Uburundi abakuze n'abakiri bato bose bategereza kubana mu mahoro n'ubumwe, kandi twese tukabona imbere, na cyane cyane urwaruka rwacu rukabona imbere, rukabona kazoza kabo ko kari mu minwe yabo nyine, katari mu minwe y'abanyamahanga, katari mu minwe y'abanyepolitiki gusa, ahubwo kazoza kabo kari mu minwe yabo, kuko ni bo Burundi bw'ejo. Kazoza kabo rero bategereza kugategura guhiga umunsi, bakabona imbere, bakagira nk'uko nayo kuri bakare, bakagira iyerekwa aricyo benshi bakunda kwita vizyo mu rurimi rw'hakurya. Murakoze.
Murakoze. Namwe Dismas ndi nk'abandi mu gusozera. Uburundi ugaruka mwifuza bwoba bumeze gute?
Uburundi ugaruka twifuza Uburundi budakumira ugaruka muri byose. Uburundi batawanjya batanke wangura. Bifuza Uburundi aho umuto aharuza umukurira, aho umuto yubaha indongozi. Twifuza Uburundi bw'iterambere rirama. Twifuza Uburundi tubona ko uwariwe wese yishira cyangwa akizana, yishira kongera akizana. Burundi nkubwa basokuru aho umuntu yagera bamwira ko akaka indaro bakayimuha batamubajije ati uva mu bwoko ubu canke ubuhe bifuza Burundi tumva yuko umurundi weze arabavukanye ari bene wabo ari gisiki na gisadi turifuza Burundi aho indongozi zikora ku nyungu za benegihugu boze Burundi butavangura.
Ismas ndi nk'abandi murakoze cyane rwose ku kanya muhahira iyo ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze.
Ndabashimye namwe mu fasoni generose nzogira ku kanya muhahaye radio ijwi ry'Amerika kuri ibibazo murabutse.
Yego murakoze naho twarushye kuboko bafashe telefone twarushye.
Ibyo mu byatugoye n'ibyo.
Ni byiza cyane muzoze muradukomishwashwa mutuyagishya.
Tuzabatera kamo.
Natwe tuyage namwe tuyage n'amakungu.
Mwakoze cyane rwose. Mwakoze cyane rwose. Ndabashimira namwe mushikanahe Sylvestre Ndibanje ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika ku bibazo muri mutima byerekeye Burundi.
Yego namwe murakoze.
Mugire amahoro n'ubwira mwiza. Turashimye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Banyuanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Iwe na
mama.
Je bakunzi namwe banywanye bishwe rya Amerika. Muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
mama we gumeza jisibisa lwai Harimuba jai mama tunda jai Usaba katonda boba kubepa lai Obolo jama magia igiri